di Miss Good America. Iswidi Amerika mkinoni na mkinyarwana mwurundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no ku kibanza cyacu cha internet aricho wezi tatu akaburungu radio yacu voa@gmail.com wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mure ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amatora y'abashinga amateka b'umuryango w'umwe bw'Uburayi aherutse kuba mu bihugu 28 bigize uwo muryango yatumye imigambwe iri hagati na hagati muri politike yari isanzwe ikomeye muri uwo muryango itakaza igitigiri kitari gito cy'ibibanza risanganywe muri rusangi. Ibyo ni mu gihe abahananira ibidukikije n'abatsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera kandi bashira imbere ya byose inyungu za bakavukire bagize intambwe ziboneka muri aya matora. Nigihe ivyavuye muri aya matora bivuze kuri kazoza ka demokrasi mu karere k'Iburaya, n'ubuhe butumwa abatora bashatse gutanga? Ni kuki abatora birukiye abo banyepolitike batari hagati na hagati? Nizihe ngaruka ivyo bishobora kuzogira ku vyerekeye imigenderanire hagati y'akarere ka Afrika Kaburaya na Afrika na cyane cyane kubijyanye n'ikibazo cy'abimukira? Ibyo tuvuga ku kiganiro muri sanga twatumiye Pacherindi Kumana yanonosoye ibyerekeye amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha wo mu Bwongereza UK EU Party aba mu gihugu cy'Ubwongereza. Twatumiye kandi Atanas Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa. Batumire nda baramukije.
Amwiriwe.
Ntangurire kuri wewe Pacheri, ayo matora aherutse kuba y'inama ishinga amateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi avuze iki?
Amatora sinumvise neza ikibazo, avuze iki ku
nshaka kuvuga? Nikihe mu byavuye muri aya matora nihe nsiguro ubibonamwo?
Okay. Jewe ndavye ku matora yabaye ngaha mu Bwongereza, ikintu ca mbere kiboneka nuko Abongereza berekanye basizukanye niyonka yuko igitigiri kinininya tuvuge nka 55% bifuza yuko ubwo Ubwongereza bwoguma muri Union Europeenne. Nico kintu ca mbere kiboneka. Ikindi nuko hariho abatabishaka bashaka ku Bwongereza bupfa muri Union Europeenne boba bagera nko kuri 45%, akaba ariyo batoye umugambwe witwa Brexit abaserukira muri European Parliament ko aribo bazo baserukira. Icyo nicyo cya mbere kiboneka. Ikindi kiboneka nuko muri Union Europeenne nyene imigambwe iharanira ibyerekeye environment no kuvuga
ibidukikije
yuko yaronse amajwi menshi. Rero uzobona yuko ari kubera kandi iyo migambwe mu bihugu byose byo muri Europe kandi bahuje ku ma policies buzosanga aribo bashobora kugira ico bavuze ku bintu byinshi ku mategeko menshi azofatwa muri European Union.
Ego nawe Athanase Karayenga niyo nsiguro ukura mu byavuye muri aya matora aherutse kuba yabashinga amateka w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi.
Insiguro ni nyinshi mugabo ikeno kuramo nika icyambere nuko nohera ko nkuga mu Faransa abantu bitabye amatora bakaja gutora barongerekanye rwose ibice 10%. Ubundi basa abahora basiba iyo hageze amatora yerekeye Uburayi abahora bagera ku mirongo ku 10% gutyo ubu ba 50%. Bivuga yuko ari mu Bufaransa ari mu bindi bihugu byo muri ubwo bumwe bw'i Buraya abantu bashyigikiye icyo cyimbiro cyo kuvuga ati iryo shyirahamwe turarishyigikiye cyane turishyigikiye mugabo baravuye hasi baraja gutora icyo nicyo niyo nyigisho ya mbere nokuramo. Iyo ni nyigisho ya kabiri nokuramo ni uko mu by'ukuri ibyo berekana bavuga yuko ngo imigambo yahora itwara yanyaho ikomeye yaratanye ibiraza mu nama ishinga amateka y'u Buraya nibyo ariko si bibi kuko gushika ubu kuva imyaka 45 ubumwe bw'u Buraya butangwe gushyiraho ntuzenya inama ishinga amateka hari imigambwe ibiri mu by'ukuri imigwi ibiri abo bita PPE no kuvuga imigambwe gushyira iburyo cyangwa hagati n'iburyo hakaba n'ubundi ubundi mugwi witwa SPD nk'uko umuntu yavuga ati n'abantu b'abasosiyaliste demokrate abo nibo bahora batwara inama ishinga amateka kuva ibaho ubu rero barataye amajwi kandi ni byiza kuko ubu abasowe usanga ari abongereza bashyigikiye ubumwe bw'i Buraya ari abadage ari abafaransa ubaterateranije abantu bose bifuza yuko ubumwe bw'i Buraya bukomera nibo benshi nibo bafite amajwi menshi arengeye ahubwo ayo bahora bafise kuko ufite uhereye ku abashinzwe amateka ni 251 kuri abo ndibaza yuko abatemera ubumwe bw'u Buraya bafise 150 gusa ni bake cyane. Izo nyigisho nibaza ko umuntu yokuramo hanyuma nuko abarwanira ibidukikije bararose amajwi kandi byiza cyane bifuza gukomera gusumba uko byahora.
Hanyuma mugabo mu bihugu bimwe bimwe nka nk'Ubutaliyano ibihugu nka Polonye na za Hungary aho aba tsimbataye ku mico ya kera n'imigenzo abashyira imbere inyungu za bakavukire usanga kenshi ibibazo nka byinshi bavuga ko babita kubimukira baragize intambwe muri ivyo bihugu hari kintu mubona bizohindura no mu Bufaransa. Marine Le Pen yaronsa amajwi menshi akaba avuga ko mu byavuga ko vyerekana ko abafaransa badashaka imigambi ya Emmanuel Macron, President Macron hamwe na Macron nyine ubwiwe no bashaka kumwiyugumura niko ubibona gata nabi.
Oya nagatoye huko ubiraje bafa kuvuga ngo bashaka intwaro ya bene gihugu nguko tuvuga mu rurimi rw'Ikirundi bakoresha ibirunduzi bati abo muri Polonye nabo muri Hungary nabo mu Butaliyani nabo mu Bufaransa ntashubafana ntushobora kubashyira hamwe mu nama ishinga amateka nk'abapolone n'abafaransa ntushobora kubashyira hamwe aba espanyol bamwe ba italiyano barya bitwa ngo nibo baharanira rwose akazina agateka k'abataliyano ka kera n'ubukirisi bwabo nabo ntushobora kubashyira hamwe n'abapolone bivuga yuko muri bo bashinze amateka navuga amajana 251 uzosanga bakwiragiye mu migwi myinshi no mu Bwongereza abashaka Brexit nkuko tashari yabikuze nabone burya bashitse mu nama nshingamateka y'Iburaya bazoba bake cyane ntibazoja hamwe n'abandi ngo bave igisata gihambaye gikomeye rero bivuga yuko ubu mu by'ukuri imigwi ibiri iboneka ikomeye n'imigwi ishaka gukomeza rwose ubumwe bw'Iburaya abo bari henshi bari mu mugambi wa socialist bari muri PPE bari muri Green muri kwa Macron nibo benshi ahubwo abashaka yuko Iburaya bukomera abatabishaka ni bake cyane n'abajya batari hano naho bogenda bafite abashingamateka 30 Marie Le Pen azwafite 23 abantu bashobora kugira igisata gihambaye gikomeye kugira ngo abashaka kubakwa Iburaya basitara nta na gato
yego nawe paceri uravye nko mu Bwongereza ubu ikibazo cyo Bwongereza cyo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ikibazo gikomeye cyane mu bizotumana no mu shikiranganje wa mbere atashoboye kumvikana n'inama nshingamateka na nkenguza amateka ngaho mu Bwongereza azotanga imihoho hagatogwa uwundi akaza uwundi musubirira muri rusangi ubona ubwongereza ubona buhagaze gute ubona buzovamwo ku kiranga mise gitegekanijwe cyo mu kwezi kw'icumi
ico kibazo kira nticoroshe nticoroshe kuko ubunye nagomba kubanza kugaruka ku kwica kibazo wari wabajije gahunga tanaze kuko kirakomeye abo bantu iyo migwi y'abantu bashaka kwidohora kuri ku rumwe bw'Iburaya ntibumvikana ni nko ngaha nka Brexit nk'ubitwa Farage aranka cyane Marie Le Pen ntibumvikana ku buryo rero uko nyine tanaze yabisiguye muri European Parliament ntibashobora kugira ama policies ahuye kuko ntibagira ico ikintu kimwe kumvikanye ko kuri icyo kibazo na cumba jije ingene bizogenda biragoye gatonya kuko ubu hari abo muri Conservative Party niho hariko haraba amatora mugabo mu mugambwe kugira batore umu leader mushasha uyo mulito nawe kugira ronka majwi aguma arinda kwerekana ko ashaka kubwongereza buva muri European Union mugabo ikintu kibagora nuko uwo ari we wese azoza yitwa ko ari Prime Minister nashobora gufata ngo agire iyo policies atagarutse muri Parliament ngo aba parliamentari babitore ubu rero hari pressure nyinshi kubaserukira abandi parliamentari muri Parliament ko barinda ibyo bazokumvikana kose ari ugushaka kuvamwo birinda kugaruka mu umuntu akabaza abanyagihugu niba abaza abanyagihugu ndabona neza ko hari igice kinininya kirenga 50% c'abashaka yuko Ubwongereza buguma muri European Union ku buryo rero uko bitogenda kose naho hazoza umu Prime Minister ashaka gutwara Ubwongereza muri European Union ntibizokunda kuko urabona ko hariho abanyagihugu benshi bashaka ko Ubwongereza buguma muri European Union
Atanaze witegereje aho mu karere k'Iburaya mwavuze ko ibitigiri by'abitavye amatora y'abashinga amateka w'umuryango w'ubumwe bw'Iburaya babaye benshi urabona ko banyotewe bishukiye amatora bashaka bari kwarondera abantu bashobora kumviriza bagatorera n'inyishu ibibazo byabo niki ubona kizokorwa cyane cyane kuri iyo migambwe yari hagati na hagati y'iburyo n'ibubamfu kugira ntibandanya itakaza icyizere mu byotuma iyo migambwe ishimikiye itsindataye ku mico n'imigenzo ya kera kandi kenshi usanga ishyira imbere inyungu z'abakavukire ibibazo byinshi ikabita kubimukira n'abantu bava hanze niki bazokora
ntabwo icyo bazakora mugabo icyo mbona cyo kidashoboka ni uko bawuja hamwe nk'uko nabivuze bwa mbere kandi nk'uko pasera heje kubivuga ntibashobora kuja hamwe ngo bavuge batisenye inyoko kwenye hili shobo kazi ni bache chani ikini chasa wata shobora nukusubizi nyumba ikiza wa nukusu wa nyote wa shashari nuko bagia wati uguru uko ngeza na honga kwa mde kwele kana kwa kukomba kukena jala uko oe nwana kombi abu kwe kana liki ukume ikuru tura wewe uitwa otrisha woku ikura mdiri shobo wewe uitwa ongri woku ikura mdiri shobo abataliyanu asha aku ikura mwoyandi wa shobora Marine Le Pen igituma yataye amatora igituma yatsinzwe agatsinzwa na Macron yagomba kuvuga yuko ngo mu France buve muri Union Européenne ngo buve mu buheri faranga rya euro ubu nawe yarahindutse yarabihinduye ndakishaka yuko mu France buve muri Union Européenne icyo agomba kuvuga nuko mu byukuri iminsi iri imbere abashaka kubaka Iburaya bakagira bati reka twumvikane ku bintu byinshi bishobora kututeza imbere twese Uburaya bube ibihugu bikomeye bishobora guhangana na Amerika bishobora guhangana n'Uburusiya bishobora guhangana n'Ubushinwa abo nibo bakomeye nibo bafite amajwi menshi nibo bafite ibibazo byinshi nibyo mbona bizoca biba biterekeye kudandaza hamwe n'Abashinwa cyangwa kudandaza n'Abanyamerika cyangwa n'Abahindi cyangwa n'abandi bose bakagira bati ok ubu rero kugira ngo ibidandaza byawe biziburaya biteza kubahiriza amateka yerekeye gukingira ibidukikije bitabaye gutyo ubazo bavuye mu murongo ntashobora kuvuga yuko ibidukikije atacyo bimwerekeye hari naho Amerika izoje iti bobye kudandaza ibintu iwanyu Iburaya bakamwangira kandi bazobyanga ni benshi ubasanga hagati ubasanga ibubafu usanga ni buryo nibo benshi
ego weho paceri kuri icyo kibazo nyine ubibona gute ku cokorwa kuri iyo migambwe isanzwe iri hagati na hagati mu vya politike kugira ntibandanye itakaze icyizere ku banyagihugu
burya ukukundu ukongereza bwerekanye ko bushaka kutamwo hariho igituma hari igituma nushaka igituma cambere abanyagihugu bo ngahaba berekana ko bashaka kuvamo ni kubera babona ko hari haba ibihugu byinshi byo muri Europe East European baza ngaha mugabo ikindi gituma cya kabiri gikomeye ni ukubera abongereza benshi ntibazi ibusera amafaranga ungena akoreshwa ntibazi n'abahatwara nta na kimwe bamenya muri kampanye jewe nakira mu mugambwe wacu twaravuga neza yuko ikintu cya mbere gikomeye tuzogira kandi aba ibuseri barinda kuzohindura ari ukuntu amafaranga akoreshwa hakaba transparency ni ukuvuga umuntu akabona neza amafaranga ungena akoreshwa abanyagihugu bakabona bati umunyagihugu ari ngaha mu Bwongereza akabona ati amafaranga dutanga naya amafaranga akoreshwa ibuseri angana uku kuko hajya burya ibuseri hari icuka ntumenye amafaranga ungena akoreshwa kandi bakoresha amahera menshi cyane ibyo rero nibyo turinda kugira kandi n'iyo migambwe iri iyo migambwe yose ari abo baharanira environment nabo ba central cyangwa conservative n'aba Lib Dem nibyo bazorinda kugira ngo basubire kuronka abanyagihugu basubire kwizera Union Européenne basubire kubona yuko kuri habari connected
uwo mugambwe wanyu UK EU pari mu kiganiro twigeze kugirana gihe habajya amatora yo yabashinga amateka umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wari wavuze ko uwo mugambwe mwashizeho mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mwibaza kuba mutabyifashemo neza cyane kwako mutanosigiye kihagije cyo kwiyamamaza no kwikimenyekanisha mu banywanyi banyu nabo batora
ego ingorane twagize ya mbere nuko twari dufite umwanya muto cyane wo kwiyamamaza twarose indwi zitatu izanafite ribi Kenya kuko uwo mugambwe nta muntu n'umwe yari awutse mugabura afite amajwi twaronse ku bantu bashowe kutora twaronse amajwi agera ku 50,000 abantu badutoye ibyo rero turasumvya imigambwe nk'ibiri yari isanzwe imaze nk'imyaka 5-6 ibyo rero biraduha icyizere cy'uko mu matora azokurikira tuzoronka amajwi akwiye cyane yo kugira ngo turungike abaparlementaire muri Union Européenne. Ikindi kintu cyatugoye ni uko hariho abanyaburaya benshi baba ngaha muri iki gihugu batahaye uburenganzira bwo gutora. Ivyo rero navyo nyene vyaratubabaje kuko turafise nk'abanyamahanga bagera ku 3,000,000 bashaka cane kututora mugabo bataronse uburyo bwo batabahaye ubwo burenganzira. Izo rero nizo ngorane zibiri twagize zatumye tutaronka amajwi ayo twari twibaza ko dushobora kuronka.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku matora aherutse kuba yabashinga amateka b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ico ayo matora yoba avuze kuri kazoza ka demokrasi muri karere k'Iburaya hamwe n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika cyane cyane ku kibazo bijanye n'abimukira.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga ku matora y'abashinga amateka b'umuryango w'umwe burayi aherutse kuba icavuze kuri demokrasi y'Iburaya hamwe n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika. Ndi kumwe n'abatumire Tacherindi Kumana yanonosoye ivyerekeye amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha wo mu Bwongereza wiwe UK EU Party. Aba mu Bwongereza twatumye kandi Athanase Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa. Kenshi umuntu aravye mu karere k'Iburaya muri ivyo bihugu twahita ko turavuga aho abo bari mu migwi ya extreme droite batsimbataye ku migenzo ya kera no kwinuba abanyamahanga bakabatako ibibazo nka byose ku banyamahanga bari mu karere k'Iburaya abo bimukira na cyane cyane abo muri Afrika babona kazoza gute bumva batekanye cyangwa barafite ubwo afise ubwo bakwintu bishobora gu kuyanzara bakagira ibibazo Karayenga
ndiba baye kwatabwo bamuntu yogira kuko nkuko nabivuze kare buryo abantu bagomba kwisanisha bagomba kuvuga ngo isi yaraduteye abarabo baraduteye Islam yaraduteye ngo nta kandi ntacyo ntukiri wacu ngo twari baratwibagiza kusura abakirisu ibindi byinshi ni bake cyane mu by'ukuri uburaze naho bakomeye ku gisonga barakomeye ntibashobora guhindura ibintu byerekeye ingene uburaya buzoguma bufitanye ubucuti na Afurika. Ikindi nacyo mbivuga ni uko ndabarize nk'ubu ababimukira bavuga bava muri Afurika ubu baragabanutse ubu ni ukuri nta bantu benshi bakigwa mu mazi muri Libiya baracari umugani bake icyo baragihagurukiye. Ikindi nacyo umuntu yavuga ni uko abanyaburaya kumbure babaye nk'abatumbuwe n'ukubona abantu benshi bava muri Afurika bahunga ingwano n'ibyo hari n'abahunga ubukene bahunga
inzara ivyo byarabonetse waye kintu batari barabonye nuko mu byukuri hariho mafia niko umuntu yovyita
imigwi y'inkozi z'ikibi
abantu bagomba kudandaza abandi bakabaroha bakaza muri Cameroun bakaza muri Cote d'Ivoire bakaza mu bindi bihugu bati nimucungisha abana banyu abasore abakobwa tubajanye buraya bazoronka akazi ariko kwari kuba benshi bakabona rero abantu bahurikiye muri Libya bavuga mu mihingo yose muri Afurika abanyaburaya byarabacumbuye ntibari bazi yuko ari abashimusi ari abantu bahenda imiryango yo muri Afurika icyo notara nk'akarorero umuntu ari iwacu yokumva i Burundi hari abakobwa n'abagore benshi barungitswe gukora muri Arabi Saudi muri Oman muri Kuwait reka bijya bihugu byo muri Golf y'Abarabu bava i Burundi babahenda ngo bagiye gucima imishahara myinshi ngo amadora 2000 aba babigira bariho barazwi bamwe bakora muri leta abandi bakora ako kazi nyine k'ubushimusi abo bagore iyo bashize hariya bashikira mu buja butagira uko bungana barahenzwe ubu hari abagore bashika bapfayipfare abagore b'abarundi kazi bahenzwe bakagenda muri ibyo bihugu bashika 400 ubwo buja bwarabaye no muri abo twiti ingenzi abimukira baziburaye ubu nibyo bikwiye kurwanywa kandi uzoshobora abimukira baza bahenzwe bagabanuka kandi ko bizobandanya
yego tuza ku mirongo ya telefone dufite demokrate uratwumva
ndabumva cyane rwose
uhamagaye urihe
da
uhamagaye urihe
aha ndi Burundi
yego ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikirize
abo je nyarimo ikibazo kamwe n'icyumviro
yego
namunyereza kumviriza yegera n'ibyo batumye ko ravuga ku bijyanye n'aje matora abaye kugira ngo ndamwe yo bumwe burayi ariko je nyinerera no
yego
alo sai n'icyumviro mbona alo
ndabumva muduke kwijambo
ego nuko bya yasika yacu yacatse ngana n'iki cyane gose no
alo yee banda anya sura kumwe
yasika yacatse ngana n'iki cyane gose n'aho mu cyane n'ubutunzi
alo uratwumva
je ndabumva cyane gose
yego banda anya ntuhagarike nta turakumva natwe
nugubwo rero yacatse ngwana mu bijyanye n'ubutunzi ukaraba politiki ingene ihagaze ukaraba imigenderanire iri mu bimwe bya Afurika n'andi makungu usanga rero ari ikibazo kandi impungenge kuba hasinze bajya nubwo ntabikanye neza kuvuga ngo ndabisumira bimare byose bagiye abarundi bajyanwa mu gahumani na za Arabia Saudite kugira ngo baze kurondera amafaranga yiyo ariko tukumva neza ko bageze bakoreshwa ibindi bintu nibyo rero Afurika igifite ingorane bivuze byayo igifite ingorane mu buryo butandukanye ndumva neza ko rero iyo aje matora niyo agenze kujya ashobora kuba ingaruka ugasanga bijya bihugu bijya bitangira bijya bipfura n'ibyo bitunzi bitwara neza mu bijyanye na politiki ndetse n'imibano tukabona ko ari ingorane ariko rero sinumva uko bizogenda reka namwe mumfashe ko mugisubiza
eka tubaze tacerindi kumana hari cyo muvuga kuri cyo cyumviro cha demokrate
sinumvise neza ugena heza icyumviro cyiwe urashaka
yari karabaza ingene ibintu bizogenda ko twari ko turavuga atanazi yari karavuga nkabo barundi kazi bajanywe muri Oman abantu babahenda iyo migwi y'inkozi z'ikibi babwira ko bagiye kuronka uburyo bwo kwibeshaho kumbe bashitseyo bagakoreshwa mu bindi demokrati reka avuga ati igihe cyose hazohari ibibazo muri Afurika abantu nkabo bazohendwa kandi bazokwemera bibaze ko bagiye kurondera kwibeshaho neza kurushiriza ariko arabaza ingene ibintu bizogenda.
Icyo no kwemeza nuko urabye ukuntu abashinga amateka bo muri bo mu Buraya nyene igiti giti cyabo cahindutse abo ba green bimigambwe baronse igiti giti kinini inya bivuga yuko urabona neza ko ibibazo byerekeye human rights issues n'ibindi byerekeye social justice ari ibibazo bizosubira kugira uruhara rukomeye mu mafaranga abanyaburaya bazoca baragurana canke bafashisha ibihugu byo muri Afurika. Iyo rero ni intambwe mbona ko ari nziza izofasha, kandi nko kubyerekeye ibintu politiki ya Union Europeen yo guhagarika abanyafurika bakabahagarika muri Libya bakamererwa nabi, ibyo byose ngubu ndazi ko bazobisubiramwo kuko abo ba Green ntibashaka kwemera ko abanyafurika boba baracane bakabatunduza nkaho muri Libya ko hari abantu bagera ku bihumbi hafi 50-60 bamerewe nabi muri Libya. Ibyo rero tubona ko hazogira igihindutse muri politiki y'Europeen izofata kuko iyo migambwe itanguye kuba kugira igitigiri kinininya muri parliament.
Murakoze. Tubise kandi Abdul ku murongo wa telefone. Abdul uratumva? Abdul? Uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere
ni Rwamagana. Ego, wagerageza kuduza ijwi nimba ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza.
Reka nagira nshimira radiyo y'ijwi rya Amerika uyu mwanya muba mwategene, nagire nsuza abasugirwa atahazi na ndikumpanuka muraho ni amahoro.
Nyameza murakomeye damwe.
Mu Rwanda turashima Allah. Mbonero kwifuriza iraidi nziza abasilamu. Bo ntagira mbaza ikibazo twaza nka cyangwa dutatu. Icya mbere kibazo ese igihugu cy'ukwagira kifuranye kuri uwo muryango w'ibihugu by'ibihugu.
Umurongo wawe ntumeze neza. Halo? Umurongo wawe ntumeze neza. Umurongo wa Abdul ntumeze neza. Tuzagerageza dusubire turabe ko dushobora kumuronka. Ntitwashoboye kumva ibibazo yariko arabaza. Tubandanye iki kiganiro muri Isanga. Demokrate aracyari ku murongo? Demokrate uri ku murongo?
Ndacyari ku murongo, ndabumva.
Ego, tubanze dusaba imbabazi ariko ratwumviriza imirongo ya telefone imeze nabi cyane. Tuvise abantu benshi bariko bararondera kuduhamagara ariko ntizwa kubaronka biguma bicikagurika. Ubaze ikibazo Demokrate.
Nakabazo kandi nakunasozera ko.
Ego.
Ni kuvuga ko bijya bikigira ibyo abantu bakwiye bashaka ko kugana gace ka Kabanyafurika ibyo bijyanwa mu bindi bihugu kwenda ubuzima. Ibyo imigambo yuko ariyo yarose ikintu birebire gisumba ijyanye n'imigambo yacikakaza ibibanza mu ngeso imwe rimwe. None ubwo bajya bashinga amateka bo mu migambi bajya barya kubona agashavu ugasanga bashavura ku buryo nazo babasha kubasha gufasha ibyo bihugu bwa muri zamuke by'ubukungu ahantu byo bitegereje bajyanwa hanze kongera ubuzima mu bindi bibi kugira ngo bigabanuke narya ari busanga bari hejuru mu by'ubutunzi.
Murakoze. Reka atanaza bishure mwishure Karayenga.
Je uko ndabibona rero ndabibona ukundi burya ububisha bwose bwabo bagira nabi baza kudandaza abantu bakabaza n'iburaya cyangwa bakajyana muri Arabi Saudite n'ahandi kubigwanya bizohera muri Afurika iwacu kuko sabanyaburaya bazaza kuturwanira bazoduterera kumbure badufashe baduha amahera mugabo kuko ni sosiyete kuyihagarika abantu bafiburaya rwanda bava muri Afurika bazi buraya bazobandanya abaje kwiga ingenzi zishobora kuza ariko byiza twabigwaniza iwacu ntiturindire ngo abanyaburaya nibo bazobigwanya ntazi nk'akandi karorero ndizeye yuko mu nama nshinga amateka nshasha bazobanza gicyumviro yuko abasoja barungikwa mu bihugu nko muri Somalia nko muri South Africa barungikwa n'ibihugu byinshi by'Abanyafrika bo bishyiramo ubwitonzi kuko gushika ubu umengana amahera abanyaburaya bapfa kurungika ntibaraba ingene ibihugu byacu byakoresha ngibyo nabyo ndibaza ko ndizeye ko azobisubiramo ariko amajambere yose atwereke abanyafurika twembwe ni twebwe tuteza kuyagurukira duteza kuvuga tuti turase yuko abakobwa n'abagore bacu baza muri ahabisabutije turase yuko abana bacu bava muri ayawunze cyangwa bava Abidjan cyangwa bava mu Nigeria barungikwa nk'inyamaswa zo kubagwa muri Libya turabyaza kandi ibyo bigirwa n'abanyafurika bene wacu ibyo rero amaleta yo muri Afurika ntihace akaraba ngo ntibitwerekeye abanyafurika ajye baca bakaraba ngo ntibitwereke indwanira iwacu nicyo twosezwa kubigwanya nicyo twosezwa kwangira yuko abatwara mu bihugu by'iwacu bashora abana bacu bakabashora kugira ngo baze gutera amatomati muri Espagne baze gutera amatomati muri Itali aha muri Itali no muri Espagne hariho izindi mafia hari abandi bagize nabi baca bakira abo badada bavuye muri Afurika bakaca bakoresha nk'abaja ugasanga nko mu mirima y'imboga zo muri Espagne harimo abanyafurika benshi bazanywe muri ubwo buryo bwo kuza guca amahera atacanabamarira ko babahemba nabi cyane ibyo ni ibyo twe abanyafurika tuteza kurwanya abanyaburaya bazobirwanya bisobe biteza kuvako.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Idrissa, uratumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye uri he?
Ndi hano Kigali.
Yego, ufite ikibazo? Yego.
Ndibarizo mu mutumirwa mwatumiye ku nyungu z'Ubwongereza ruvuye mu mashyirahamwe, inyungu Afurika yaba ifiteho ni iyihe, cyangwa kuguma muri uriya muryango inyungu ni iyihe?
Murakoze. Reka abishure Maître Pacheri.
Murakoze cyane
Pacheri, mumwishure.
Yego, urakoze kubaza icyo kibazo. Urabona Ubwongereza twebwe mugambwe wacu turiko turasaba ko kuba muri ubu murumu hari ibihugu bya Buraya kubera iyo wigenga ugakaho ugatonya ntushobora kugira imigenderanire ikomeye n'ibihugu biri mu bisata binini nk'Abanyamerika, Ubushinwa, Ubuhindi, ibyo bihugu ayo mashyirahamwe yose no muri Afurika bariko baragerageza kuja hamwe. Urabona n'u Rwanda ruri muri East Africa Community hama ruri no muri African Union. Ibyo rero niko bizorinda kumera na Afurika kugira ikomere, irinda kuja hamwe. Nicyo gituma rero ari ngombwa ko Ubwongereza bukuba muri European Union, kuko niho bugira ingufu.
Murakoze. Radio ya Amerika i Washington DC, mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku byerekeye amatora y'abashinga mateka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi aherutse kuba mu bihugu 28 bigize uwo muryango. Ku ngaruka ibyo bishobora kugira ku byerekeye demokarasi Buraya, no ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afurika cyane cyane no ku kibazo cy'abimukira. Ngaruke ku kibazo cy'icyo amareta ya Afurika yokora kugira ngo abo banyafurika bareke kugurishwa n'iyo migwi y'inkozi z'ikibi, arabaja mu kigobe cy'abarabu, arabagerageza kuja mu karere k'Iburaya, benshi bagaherera muri Sahara, abandi mu mwibahari Mediterane. Mwariko muravuga atanaze mu muri make niriho mubona amareta muri Afurika yokora, mushobora kudoma ku rutoki kugira ngo agerageze gutuma ubwo rwaruka abo bantu bakiri bato baguma muri ivyo bihugu, kuko igihe cyose bazoba batabona iyo baja, ata programu ziriho zo kwaronsa akazi no kubona ko batekaniwe mu bihugu byo muri Afurika, bazoguma naho bazoba bazi ko biroshye bazoguma bagenda niki mona ma leta yokora
umva baye gatanga garuka ku kibazo bari baje kubaza facture ikintu cy'inyungu abanyafrika bakura kugira ngo bongeza bukume muri ishyirahamwe ry'iburayi hari abantu abantu bagira recherche scientifique benshi cyane ubwongereza burasize amayuniversite akomeye cyane yahora yakira kare zo kumara yakira abanyafurika baza kwiga kunonosora ashaka kugira amadoktora ino ubwo iyo programme yo kugira recherche scientifique amahera menshi yahora byiburayo agabanutse abanyafurika bazaba bahombye ikindi nacyo ubwongereza burahora butanga amahera menshi mu ishyirahamwe ry'iburayi ayo mahera amwe akavamwo imfashanyo iza muri afurika ubwongereza buvuye muri ishyirahamwe ry'iburayi amahera azoja muri afurika mu gufasha ibihugu bya afurika azoba agabanutse ngaruka kuri icyo cyiciro cy'iwawe ikintu abanyafurika bokoranije iki leta zokoranije iki ubwabiraho nibaza kuvuga nti icya mbere cyihutirwa twebwe abanyafurika nk'abanyafurika twokora ni uko twokanura twereka kwiyorobeka twereka guhendana ababisha bari iwacu bari muri twebwe ni bene wacu tubagendana abagurisha abagore b'i Burundi n'abarundi n'abanyarwanda n'abakenya n'abatanzaniya ni bene wacu tubadome ku rutoki abatwara nabi batwaye afurika nabi tubadome ku rutoki tubakubita intahe mu gahanga ntibizogirwa n'abandi bizogirwa na twebwe urwaruka rwacu ruherera mu mayira rugenda kwagahara ni bene wacu n'abana bacu n'abuzukuru bacu ntitworinda kurarikwa ngo dukingira abana bacu iyo ngendo yo kuvuga ngo mbe abandi bakora iki kugira badukinge ituvemo muri inyo afurika nta narimwe ndumva bagize inama bati dukoranye ibihugu byo muri afurika twicare icyo kibazo cy'abana bacu bambuka bashorwa z'inyamaswa nta narimwe babibwira ni kuki batabigize kuko hari abatwara bamwe bamwe bafite n'inyungu hari bamwe bazi yuko ibyo myenyekana boca bakurikira intahe mu gahanga ibyo ntibihinduke ibizova hanze abarusiya abashinwa abahindi n'abanyamerika n'abanyaburayi ntacyo bazodufasha ni twebwe tutega kubyirabya tukabyikemure mu kandi w'abanyarwanda icyo nicyo cya mbere umuntu yohera ikindi cya kabiri ni uko imigambwe ishaka guharanira gutwara ibirundi cyangwa mu bihugu byo muri afurika babishyire muri porogaramu yabo kurwanira abanyagihugu bacu amashyirahamwe atarwanira gutwara babishyire mu migambi yabo amasengesho amasengero bande y'abakatolike cyangwa abaprotestanti cyangwa abahindu n'abandi babishyire mu migambi yo kurwanya abanyagihugu tureke kwama turindiriye ngo bizova hanze abanyafurika benshi barahabwa amahera menshi cyane avuye mu migwi extremiste y'abanyamerika birazwi kugira ngo bagire amashengo y'ubusabusa atacatumariye ino iburaya hariho amafaranga menshi cyane ava muri amerika ahabwa ya migambwe twamye ko turavuga ya extreme droite cyangwa n'ibindi ino baharura yuko haje miliyoni 50 z'amayero ibyo byose ntibivugwe abantu babimenye babigwanye ntibarindire ngo turindiriye umutsinga uzova hanze
yego tugaruka ku mirongo ya telefone nyandwi araduteye akamo nyandwi uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ni Sahira Nyandwi ndi mu majyaruguru y'u Rwanda
ufite ikibazo icyumvira uterera
none cyo nashakaga kumubaza
yego
ese nk'ubu akenshi ukunda gusanga aba nk'ubu bikunda gusyamirana
kenshi zikunda kubara ari za Afrika cyane baba bari kurwana gushyamirana nabo ubwabo kandi babanyamahanga byo mu mahanga bikaba byo biraho bireba cyane nyine byo birebera ese nk'ubwo ngubwo nk'abantu baba bari mu Afrika ibyo bihugu byo icyo hanze bikirigira icyo gikora nyuma bikazajya biteka bati Afrika tuba tucyamiranye cyane ese
ubarije icyo amakungu akora
yee
reka abishure ego reka pacheri mumwishure
sinumvise neza ikibazo yabajije ko ari kubera ingorane ziri hagati y'ibihugu byo muri Afurika
yego ariko aravuga ngo ibihugu ngo kenshi muri Afurika biba bishamiranye ngo ibihugu by'iburaya byo hanze ngo byirabira ngo nikihe ngo amakungu yokora nk'uko nimba nabyumvise neza
nibaze yuko ngira ngo ariko aravuga nk'ingorane ziri hagati twumva zoba ziri hagati y'u Rwanda n'Ubuganda ivyo mu by'ukuri n'ibibazo vyerekeye abanyafurika nta kuntu abanyaburaya bokwama bariko bari baza ata muntu yabasavye kuza gutora inyishu ku bibazo abanyafurika bonyene bafitaniye bonyene hariho urwego rwa East African Community izo ngorane zirashobora gutorerwa umuti muri urwo rwego canke bikaja hejuru bikaja muri African Union abanyafurika twebwe nyine turafise ubwenge ubukerebutsi bukwiye kugira ngo dutorere inyishu ku ngorane zacu ntitwokwama tuzera inze ngo abazungu canke ngo abanyaburaya ngo bazodufasha ibyo bibazo n'ibibazo byoroshe bikwiye gutorerwa inyishu n'abanyafurika bonyene
murakoze Israel nawe nyene ku munongo wa telefone Israel irindi zinahuri
nitwa Sabusinda no mu Rwanda mu kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Karongi
yego ikibazo icyumviro
ni nk'iki cyumviro no kugira inama nagerageje gukurikirana amateka y'abo batora asanga hafi hajya ngo hagira ngo hagira cyane cyane abakomoka mu bihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi bagiye bitanga kugira ngo bagaragaze nabo ibyumviro byabo bya politiki mu bihugu by'amahanga by'i Burayi
imirongo imeze nabi mutubabarire twashoboye kumva icyumviro cyabo gatoyi imirongo ya telefone dusabe imbabazi abariko baratwumviriza ko twagize ibibazo by'imirongo y'amatelefone mu Burundi no mu Rwanda twari dufite abantu benshi bashaka kugira uruhara muri iki kiganiro ariko ni byadushobokeye ubuhinga hano kubijanye n'amatelefone mutwihanganire radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda atanazwe kuri ico kibazo ivyo Pacerika aravuga ko abanyafurika batokwama iminsi yose bibaza ko iyo nibagirana ibibazo hagati yabo hateza kuza abazungu abantu bavuye hanze kubatorera inyishu ibintu bashobora bonyene ubwabo kumvikana ku neza yabo no kugateka kabo ico kibazo bimaza ko ari kibazo nkora mutima kiteza kuvaho ivyumviro bigahinduka
nabivuze bwa mbere mu by'ukuri niho twohera niyo ntango ya byose mugabo hari ikintu gihambaye kandi twokura nk'akarorero ku bibi bihugu byo muri by'iburaya ntitwibagire n'umunsi narimo yuko ibihugu by'iburaya ari ubufaransa ari ubudage ari ubwongereza baramaze imyaka igihumbi bagwana harapfuye abantu bashika miliyoni n'imiliyoni muri izo ngwano zabo abarusiya batakaje miliyoni 20 mu ngwano ya kabiri y'isi yose ntitwibagire yuko aba turiko turavuga ngo bari kuba biyunga ubumwe bw'iburaya biyunga muzabo baratay akajabantu benshi nitwibaze yuko ngo iburaya hariho abantu ku isi babarusha kubabara kuko barababaye kuko baragwanye urabye nk'amasimiteri aho bahabye abantu y'abasoza muri bihugu by'ino ni menshi n'abantu benshi rero tubikure kw'agarorero twebwe abanyafurika kwama dushamirana kwama dutwana kw'inyikomo kwama tumera nk'abana bazira umunsi umwe ngo wowe sindagukunze wowe ntacyo tugifana wowe ntabishorwa kurungukira ubwo n'ubuntu n'ibintu ataho bizodushikana abaciye mu ngwano bamaranye Hitler yamaze abantu ngahino barasebye baricara baraje inama batumverera aho twakagwanye birakwiye ubwongereza n'ubufaransa twakagwanye reka tuje hamwe tugire entente politike Union Européenne mu by'ukuri n'abantu bakomeretse rwose kenshi ariko bashoboye kwicara bakavuga bati ubu rero reka dushyire imbere intumbero umugambi w'amahoro natwe abanyafurika nabo dushamiranye ubugu ntitubashikira ububisha n'abantu bapfuye abanyaburaya bashitseko nitwicare niturabe yuko atakazoza kariho na gatonya mu gushamirana nta kazoza kariho na gatonya kuko uvuga ngo u Rwanda n'u Burundi ngo birashamiranye biragwahanye n'ibiki cyangwa Uganda cyangwa Tanzania bijya bihugu byacu byose nta nyungu n'imwe iriho barabaza Abadagi icyo bakuye mu ngwano y'ejo bundi haciye imyaka mirongo itandatu nta na kimwe rero reka twigire icigwa cyiza kuri abo banyaburaya barengeye ingwano z'amaho z'iwabo bararamaranye bakicara bakagira ati ubu tugire ubumwe bw'iburaya duhangane na Amerika duhangane n'Ubuhinde n'uguhangana kwanze tugabure akazi duhanahane ibyiyumviro duhanahane abantu duhanahane amashyirahamwe duhanahane abanyabwenge turungike abantu hamwe mu birere indege tuzubakire hamwe mu by'ukuri si uguhangana n'abashinwa bariko bagura indege z'iburaya twe abanyafurika ntitubyumve tubwiye hamwe tuzokora byinshi byiza
yego
mugabo tubwiye twikonye ukwacu ntacyo tuzoshikako
dufite kandi Joseph ku murongo wa telefone Joseph uratwumva
ndabumva
uhamagaye uri he
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ufite ikibazo intererano
mfite utubazo tubiri two kubaza abo batumire mwatumiye muri iki kiganiro
yego muto
mubanze mubandamukirize
barakumva
yego akabazo ka mbere ku bijyanye n'uriya muryango wa Union Européenne ese ujya gushingwa nta mategeko yaba yarashyizweho ajyanye n'uburyo umuntu uzagira igitekerezo cyo kuva muri uwo muryango yazafatirwa ibihano akabazo ka kabiri ese kuri gushaka kuvamo kwa cya gihugu cy'Ubwongereza aho ntabwo byaba ari ugushaka kugira ngo bagaragaze ko baba baterwa ikibazo na bariya abantu bagendera kuri ayo mategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bakaba batera akajagari bitwaje amategeko y'uwo muryango bakajya bagenda muri ibyo bihugu uko bashatse bikaba byatuma ndetse byarateye abo Bongereza kuba bagira umujinya bakavuga bati reka twebwe ibyo ntabwo tubyishimiye akaba aricyo cyaba gituma bashaka kuva muri uwo muryango aho murakoze utubazo twanjye twari
murakoze cyane reka Maitre Pacheri ndi kumana bishyure mu mwishure
ego ubwambere na mbere muri mu mategeko mumategeko dukurikiza muri European Union igihugu cinjiramwo kibisavye hanyuma kirashobora nuko nokubisaba kikavamwo nama ntibaca baguhana ngo nuko ushatse kuva muri European Union nta bihano bategetse mugabo natabihano bihari hari amafaranga umuntu arinda ibyo bihugu ugomba kuvamo hari amafaranga urinda kuriha hariho murinda kumvikana ushatse kuvamo mutumvikanye hariho hari ingorane n'ukugira kuko ushobora kubandanya mugirana za mugirana corporations na European Union kubera ubuvuyemo hama ikindi warubajije ngo none ku kibazo cya kabiri nibaza ko warubajije uti
ngo yabajije ko ngo icyo wacatumye ubwongereza buva mu mugambwe mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ngo ko bitoba bitumwa nuko kubera ukuntu amategeko ategekanije n'uruza rw'abantu ngo bamwe akajagari abongeza bakaba babonye kubanyaburayi abandi boza mu gihugu batera akajagari
sinovuga yuko vyatewe nivyo ko ibi abanyamahanga baba muri Europe cyane cyane ibi bihugu bicinjira byinjiye muri imyaka ya nyuma benshi baraje gukora ino mu Bwongereza kandi twararonse abantu benshi baza mugabo harimo burya niko bimeze harimo n'abaza baza gukora amakosa gusa atakindi kibazanye mugabo rero Ubwongereza bwarahungukiye kuko bwaronse abantu benshi baza kuharondera akazi kandi bigatuma Ubwongereza bushobora gukora ibintu byinshi kubera bushobora kuronka abantu baza gukora muri za sector zose ubwo rero igituma mugabo hariho hari abanyagihugu b'Abongereza bashatse Ubwongereza buva muri Europe harimwo nifikuri harimo Abongereza bagira bati twebwe ibintu abantu baraturenganyije batuma tutaronka akazi kuko bobo baza bafise ishaka rinini ryo gukora ariko hariho Abongereza bakenya usanga badakunda gukora hariho ubuzi badakora ivyo rero birashobora kuba vyukuri vyaratumye mugabo vyinshi biterwa na politics hari imigambwe iguma ishaka kwerekana ko ari abanyamahanga batuma ihaba ingorane Abongereza ko twova muri European Union mugabo by'ukuri bakanabesha n'ibitigiri ugasanga bariko batanga ibitigiri bitari byo nico gituma rero usanga hari abahendwa mufikuru ko uravye muri macro economics ubwongereza bwarahungukiye nico novuga
yego dusigaje akanya gato hari icyo wo kongera ko atanaz gato cyane
ico no kongera ko nuko hari abanyaburayi bagiye kuba gukorera mu bwongereza pacari yavuze ati hariho abantu bashika imiliyoni zitatu erega hari n'abongereza benshi baba mu bihugu by'iburaya kandi iciza cy'iburaya mwamenya ko abanyeshuri ubu abana binjiye muri kaminuza ashobora gutangurira ishuri kaminuza yiwe mu Bubiligi akayibandaniriza mu Bwongereza akayibandaniriza hanyuma mu Bugiriki hanyuma akagira dokitora i Madrid
murakoze
n'ibintu byiza cyane rwose
murakoze cyane barabatumire bacu Pacerindi Kumana yanonose amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha mu Bwongereza UK EU Party aba mu Bwongereza twabatumiye kandi Atanas Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa dushimire rero abatumire bacu dushimire n'abagize uhora muri ibiganiro dusubira gusaba imbabazi imirongo ya telefone yari imeze nabi mu Burundi no mu Rwanda ariko ntitwashoboye kuronka abaduhamagara benshi ngo bashikize ibibazo ibyiyumviro babaza n'ibibazo turabashimiye rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro tubasaba kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.